Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa gatatu n'igenekerezo rya 17 ndamukiza mu mwaka 2025 tuti namwe bagenzi mwashimye kurikira radio Nzamba gato yakawe ndabahaye mwiriwe canke baramutse bivanye naho muherereye iri rya sango rya makuru mu Kirundi nayo akabagizwe n'izingingo nkuru zikurikira. Abanyagihugu bo muri komine Nyabihanga ku mugwa mukuru w'iyo komine bamaze amezi arenga abiri batagira imajya amazi, bafise ubwoba ko bashobora kwandura indwara zifatiye ku isuku rike. Mu Rumonge naho abihereza indagara zumye bavuga ko igiciro caduze cyane, aho ikiro kigugwa hagati y'ibihumbi 120 n'ibihumbi 150 by'amafaranga y'amarundi. Nayo mu kiganiro ku isoko tuza kugaruka ku matora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine, aho bamwe n'abandi haba abanyepolitike canke abamashirahamwe yadaranira ibyicaro bya politike baza gushikiriza umwihwezo wabo. Aya n'ayandi ni mu kanya sangwe kazi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa. Imyidogo ni yose mu banyagihugu bo ku mugwa mukuru wa komine Nyabihanga ni mu ntara ya Mwaro, bavuga ko bamaze amezi arenga abiri atamazi bafise. Muri kino gihe ibikogwa bitari bike biracumbagira kubera ubwo bukene bw'amazi. Abo banyagihugu bafise ubwoba ko bashobora kwandura indwara zifatiye ku isuku rike, basaba abajejwe intwaro muri iyo komine gutorera umuti icyo kibazo. Ni inkuru ya Jean-Georges Kibogora.
Nk'uko amakuru ava muri iyo komine Nyabihanga vyemeza, icyo kibazo ngo cavuye ku itangi yabomotse aho amazi yegeranirizwa. Ivyo navyo ngo vyatumye amazi atinja mu miringoti agaca seseka ku ruhande. Navyo ngo vyatumye abanyagihugu badashobora kuronka amazi nk'uko vyahora. Bamwe mu banyagihugu bo ku mugwa mukuru wa komine Nyabihanga bavuga ko bariko baraca mu bihe bigoye, kuko ngo bibagora no kuronka amazi yo kunywa canke ayo guteka. Bakemeza ko barine kugira urugendo rurerure mu kuja kurondera ayo bakoresha mu myonga. Ubwo bukene bw'amazi ngo burabangamiye cyane ibikorwa birangurirwa mu bibanza bihuriramo abantu benshi nk'uburiro, amahoteli n'ubunywero, tutibagiye mu mashuri, mu mavuriro no mu bitaro. Baba abanyagihugu basanzwe baba bakorera muri ibyo bibanza bitandukanye bose bafite ubwoba bwo kwandura indwara zijanye n'isuku rike kubera ubwo bukene bw'amazi, bagasaba abarongoye iyo komine Nyabihanga gukora ibishoboka byose kugira ngo amazi asubire aboneke ukuri kwamye. Radio Inzamba gato yakawe twagerageje kurondera abarongoye iyo komine Nyabihanga kugira ngo baduhe umuco kuri icyo kibazo, ariko ntitwashoboye kubaronga.
Urakoze Jean-Georges Kibogora. Imyidogo ni yose mu banyagihugu bo mu ntara ya Rumonge bavuga ko batakironka indagara zumye kandi arizo zari zitunze imiryango ikiro ubu kiske kugwa hagati y'amafaranga ibihumbi 120-150. Ni inkuru ya Pacifique Nkeshimana.
Nk'uko amakuru ava muri bamwe mu banyagihugu mu gisagara ca Rumonge bitumenyesha, ngo abaguzi b'indagara zumye ntibariko baroroherezwa ku biciro ku masoko. Nk'uko isoko ryacu ribitumenyesha, mu muri aya mezi abiri aheze ikiro cavuye ku 120 kija ku 150 by'amafaranga y'amarundi. Iryo duga ry'ibiciro rikaba rifise ingaruka mbi ku banyagihugu basanzwe bafise amikoro make. Nk'uko amakuru ava ngaho muri iyo ntara abandanya bitumenyesha, ngo indagara mbisi zisigaye ari nke cane, ari nayo mpamvu n'izumye zica zikena. Ariko rero hari ayandi makuru avuga ko abarobyi bahagaritse ako kazi baja mu byo kudandaza ibitoro bya magendu bakura muri leta yandi ntwaro rusange ya Kongo. Abo banyagihugu basaba bijejwe gukora ibishoboka byose kugira ngo indagara zisubire ziboneke, kuko zisahiriza mu bifungurwa byo mu miryango. Ku bw'abo baguzi, ubwo bukene bw'ibitoro nibwo butuma abo barobyi bikika mu kiza bakaduza ibiciro atacamira.
Inzamba
numwe iganiriro kwisoko, mu iganiriro kwisoko cyo na munsi tugaruka ku byavuye mu matora aherutse gutunganywa y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine tukaza guhagarara cyane cyane ku myihwezo yaramwe mu banye politike no mashyirahamwe adahanira ibyicaro bya politike ku isoko mu gishyikirizwa na Dani Claire iratwumva
ku isoko ni kiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio radio inzamba agateka kawe radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na radio television renaissance
kwa gatanu ruheshi umwaka w'2025 abarundi bazindukiye gutora bazobaserukira mu nama nshinga mateka n'abaje nama b'amakomine ibitigiri byavuye mu matora byerekanye yuko umugambwe Sendede FDD watsindiye intebe zose ziri mu nama nshingamateka. Inyuma y'iyo ntsinzi abatari bake bariyamirije ayo matora bavuga ko yaranzwe n'utunenge twinshi. Imigambwe itari mike amashyirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike n'inama y'abepiskopi katolika mu Burundi bose barerekanye amakenga kubijanye n'ukwizera ivyavuye mu matora. None icigwa umuntu yokura muri ayo matora cobiki muri kino kiganiro cyo kwisoko cyo kuwa 18 ruheshi umwaka w'2025 tuza guha ijambo bamwe mu ndongozi muri politike bavuga ubusuma n'iterabwoba byaranze amatora hamwe no mu mashyirahamwe yigenga banegura ingene intwaro rusangi itera isubira inyuma. Kuri mikro mukaba muri kumwe na Dani Claire iratwumva kazi.
Na Burundi kiugo cy'amavukiro bekanza kwigira kure.
Umugambwe Sendede FDD ni we wiharije intebe zose zo mu nama nshinga mateka mu matora aherutse kuba y'abashinga mateka n'abahanuzi b'amakomine kubera iyindi migambwe itashikanye ibice 2% bisabwa kugira iserukire mu nama nshinga mateka. Kuri abo bashinga mateka ba Sendede FDD hiyongeye ko abatwa batatu bazoja mu bibanza bahabwa n'ibwirizwa shingiro. Abatavuga rumwe na Sendede FDD bakaba barashikirije akababaro kabo bakagiriza umugambwe uri ku butegetsi ubusuma muri ayo matora. Ibitigiri ntabanduka by'ibyavuye mu matora bikaba bizokwemezwa na sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro kuwa 20 ruheshi.
Kwa gatanu ruheshi umwaka w'2025 ubutegetsi bw'u Burundi bwaratunganije amatora y'abashinga amateka hamwe n'abaserukira amakomine. Umugambwe uri ku butegetsi Sendede FDD ucutsindira ibibanza byose byo mu nama nshinga amateka. Ibitigiri byatanzwe n'umugwi w'igihugu jejwe amatora seni Sendede FDD yaronse amajwi 96.51%. Umugambwe ipona uba wa kabiri ku ijwi rimwe n'ibice 38%, mu gihe umugambwe CNL waronse amajwi ubusa n'ibice 58%. Ayo majwi iyo migambwe yindi yaronse ntiyemerera kuronka ikibanza na kimwe mu nama nshinga amateka, mu gihe amategeko avuga ko kugira uronke ikibanza mu nama nshinga amateka uba waronse n'ibiburiburi amajwi angana n'ibice 20% kugira userukigwe muri iyo nama nshinga amateka. Sendede FDD ikaba yaciye ironka intebe 108/111 zitegekanijwe mu nama nshinga mateka nshasha. Izo ntebe zitatu zisigaye zikaba zahawe abatwa nk'uko ibwirizwa shingiro ribivuga mu kubahiriza inkehwa. Ibyavuye mu matora bikaba bizokwemezwa na sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ku munsi wa gatanu za igenzo rya 20 ruheshe umwaka w'2025. Ariko rero gushika ubu hakaba hari ukwiyamiriza ibyavuye muri ayo matora, haba ku migambwe itavuga rumwe na Sendede FDD cyangwa n'amashyirahamwe adahanira ibyicaro bya politiki. Umugambwe yipona CNL n'urunani Burundi bwa bose baramaze kumenyesha ko bamiriye kure ivyavuye muri ayo matora, bakaba batanitavye ku mugaragaro ibirori byo gushikiriza ivyo bitigiri byatunganijwe no mu Gwiseni kwa 11 ruheshi uyu mwaka, ari naco cerekana agashavu bafise kwemeza ivyavuye mu matora bavuga ko yaranzwe n'amanyanga atagira izina. Ivyagirije ivyo migambwe ikabifatiye ahanini ku vyagiye birashikirizwa mu vyegeranyo bitandukanye mu bigenga bahagarariye ayo matora, eka mbere n'ibyashikirijwe n'ishengero katolika rigari rifise abahagarikizi berekanye amanyanga yagiye aribonekeza ahabereye ayo matora hose mu gihugu. Amwe muri ayo manyanga
nuko habaye kwiba amajwi mu masandugu y'amatora abagiye barisubiriza mu gutora canke bagatora bahagarariwe n'imbonerakure amajwi yashizwe mu masandugu imbere nuko amatora atangura ukwirukana abahagarikizi no kubatera ubwoba cyane cyane abo mu mugambwe CNL byabaye ku mugaragaro kumazi yose y'amatora ihibonekeje yamigwi imbonerakure kugira itere ubwoba abatora ivyo navyo bikaba bitandukanye n'ubwigenge bwo gutora uko umuntu avyifuza iyo migambwe yagiriza umugwi seni kwemeza ivyavuye mu matora yaranzwe n'ubusuma mu ntumbero yo kwimika umugambwe CNDD atawundi ufite ijambo kubw'iyo migambwe sinsinzi ivuye mu matora ahubwo bisa n'ukwihagira ubutegetsi bw'umugambwe umwe mu gihugu cyari citwa ko kirimo imigambwe myinshi kuri bamwe mu barongoye iyo migambwe babona ko ari ugusubira inyuma cyane mu bijanye n'intwaro rusange mu Burundi babona ko aho bigeze intwaro y'imigambwe myinshi bisigaye ku izina gusa ataco bipfana n'ukuri ku ruhande rwiwe urongoye umugwise ni Prosper Ntagwamiye yamenyesheje ko bagiye gushikiriza ibyavuye mu matora muri sentare ijejwe ko bari zibwirizwa shingiro kugira ibyemeze nk'uko amategeko abitegekanya kuri bamwe mu babikurikiranira hafi babona ko muri iki gihe hari hasanzwe ukwinubana hagati y'imigambwe kubona inama nshingamateka igiye kwipigwa n'umugumwe wa CNDD-FDD biteye ibibazo byinshi kuri kazoza mu kuvuga politike y'u Burundi bakabona ko amakungu akwiye kwiyubara mu byo ashikiriza kuri ayo matora mu gihe abanyepolitike hamwe n'abadaharanira icyaro bya politike bagisaba ubutungane n'amatora ahurukiyemo bose kandi abari mu bwigenge
mbere yuko ibyavuye mu matora bimenyekana umugambwe Iprona wari wamaze kumenyesha kutemera ibyavuye mu matora aho wemeza ko ayo matora yaranzwe n'utunenge twinshi mu gihugu cyose umukuru w'uwo mugambwe Olivier Nkurunziza akaba yamenyesheje ko umugambwe arongoye utazokwemera ibyavuye muri ayo matora cyo kimwe n'amatora azokwirikira tumukurikire
abarorerezi bacu bari bagiye aho batorera baregeranije ibyemezo amajana n'amajana baranavuga n'amabi ateye ubwoba yemeza iyo nyangwa yeruye yitegeko rigenga amatora ukuzuza amasandugu amajwi imbere y'uko amatora aba mu bibanza by'amatora bitari bike isoma ry'amajwi yavuye mu matora byagigwa mu kinyegero n'abanywanyi b'umugango uri ku butegetsi kuko barasoma ntibereke indorerezi zacu ivyo basomye ko ari vyo abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi barisubirije gutora kenshi kandi atacamira abagize ibiro by'amatora bamwe bamwe baza baratora kenshi kenshi kandi nabo nyene bisubiriza itora bwoba ni hagarikwa ridaciye mu bategeko y'indorerezi z'umugambwe badasigana kububahutse kwiyamiriza ubusuma buri ko buraba ku mugaragaro amatora y'abashinga amateka n'inama mparuzwa jambo z'amakomine byabaye nk'umwanya w'impfagusa Iprona imenyesheje amakungu ko yiyamirije ibintu byose bizova n'ibiriko birava muri ayo matora n'ibisomwa nk'ibyavuye muri ayo matora
kurundi ruhande urunani rwa politike Burundi bwa bose nago nyene rukaba rusaba sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro kutemeza ibyavuye mu matora ruvuga ko yaranzwe n'utunenge twinshi kefa nibizi umuvugizi w'ugo runani arabitwiganira
twerekanye yuko urunani Burundi bwa bose kwakomereye mu kwitoza na cyane cyane mu nama za jambo z'amakomine hamwe na bamwe bakuwemwo mu kwitoza mu bashinga amateka twerekanye kandi yuko ku munsi w'amatora habaye ubusuma bwinshi aho inderetsi z'imigambwe n'inani bitavuganwe n'umugambo uri ku butegetsi hari aho babuje kwinjira ibikorwa biriko birabera ahandi bagasohorwa hageze guharura bikaba byatumye amajwi y'urunani Burundi bwa bose n'iyindi migambwe reka mbere n'amajwi y'abataci babivuze ko yasomwa yitirirwa umugambwe uri ku butegetsi hari naho ubwo rwaruka nyene rwaronka uruhusha rwo gutora inshuro nyinshi canke rugatorera abantu inshuro nyinshi atanirangi rirashigwa ku ntoki zabo hamwe n'ubundi busuma bwinshi bwagiye uribonekeza urunani Burundi bwa bose rwamenyesheje yuko rutemera ivyavuye muri amatora yaranzwe n'ubusuma rusaba yuko sentebe z'ubushingiro na nyene itokwemeza ivyavuye muri ayo matora urusaba kandi ko leta yotunganya ayandi matora ahurikiyemo bose abaye mu muco kandi umwitegenzo
niko bibonwa no mu mugambwe CNL aho mwitangazo ryawo ryo kuwa cenda ruheshi ubabazwa n'ivyaranze amatora ukamenyesha ko utunenge twinshi twibonekeje dutuma ibyavuye mu matora bikizegwa. Ku ruhande rw'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike nayo ntiyakevye kugira icyo ashikirije mu itangazo ryatewe ko igikumu n'amashyirahamwe 20 ariyamiriza ubusuma bwatanguye kuva mu nteguro y'amatora ibyatumye amatora ataba mu muco. Eka n'umugwiseni utunganya amatora uhatakariza icyizere. Odasi Habyarimana ajejwe gutunganya imigambi mu Runani Force yavuze ku izina ryayo mashirahamwe.
Imbere ko amatora aba ari habaye gushigwamwo inguvu kugira ngo abarundi biyandikishe mbere bongere banaterere. Utwo tunenge twagaragariye cyane kunyifato umugambi uri ku butegetsi abarongoye seni abari basanzwe abakozi bari kubafasha ico gikorwa ku mabiro de vote zaragaragaye cyane yuko iyo migwi yose itandukanye mvuze n'abandi ntashitseko bavyifashishemwo ukutariko kuko naho vyagaragara yuko hakozwe amakosa hategekanijwe n'ibihano ariko ugasanga umugwi seni umugwi wigenga witwa ko wigenga uhagarariye amatora ingene wavyifashemwo warabona yuko harimo ikintu ca complicité vy'ukuri tanga uvuzo guhana abari ko bakoraye amakosa washizemo. Aha twovuga rero cane cane ingene abari mu migambwe itavuga rumwe na leta bigizwayo ingene bateka ubwoba ingene cane cane hageze mu bikorwa byo gutoranya izina aho ibiro bitari bike wasanga zuguru imbere y'amasaha yamenyeshejwe aho byagaragaye ko gutora mu ibanga bitari byubahirijwe hose rero hageze guharura byaragaragaye yuko abari baseruka imigambwe bigijweyo n'abarorerezi bari baje bavuye mu bigo byo hanze urumva baba bari hirya nti ivyo vyabera mu mayizoro waho nti baba babibonye hama guharura hageze proclamation kuvuga bashira imbere ibiharuro ubona ko vyari ivyo bamaze gutegura imbere y'igihe.
Eka n'inama nkuru y'abepiskopi katolika mu Burundi iribaza nimba amahinyu yagiye araranga amatora aheruka y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine ko adatosekaza ibitigiri byavuye muri ayo matora. Musenyeri Bonaventure Nahimana avuga ko inzira yo gutunganya amatora meza mu Burundi ikiri ndende.
Hari ibiro vy'amatora vyuguruwe imbere y'isaha itegekanijwe n'amategeko. Abaserukira bitoza n'abarorerezi batarashika ngo bibonere ko amasandugu agaragara kandi bumva ingene abahagarariye amatora barahira. Hari aho ibiro vy'amatora vyuguruwe ku isaha bwa abaserukira bitoza n'abarorerezi bakabanza gutaramugwa hanyuma binjijwe bagasanga amasandugu ari mu kuzura ku buryo butangaje. Hari aho barekurira bamwe bamwe gukoresha amakarata bamwe bagatora bisubiriza abandi bagatorera abatabatumye. Hari bamwe mu baserukira bitoza n'umubarorerezi bafite uburenganzira bahabwa n'amategeko urabataramugwa urabangirwa kwinjira mu biro vy'amatora. Hari rero n'abarorerezi bategekwa gushira igikumu ku vyegeranyo kandi bitarekuwe n'amategeko. Hari aho batemereye abaserukira bitoza gukurikirana ingene amajwi harugwa kandi babifite uburenganzira. Turabona ko impinga ikiri ndende mu byo gutunganya neza amatora kandi uribaza nimba bidatoseka ibiharuro bitangaza. Duhamagariwe rero kwikebuka tugatumbereza neza ingene dutegera intwaro rusange ngo dushobore gutosora ingendo y'amatora haba mu vy'amategeko yagenga no mu nzego ziyatunganya.
Ndagukunda Burundi gihugu cy'amavukiro
Mugihe sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro iriko iritegura kwemeza ivyavuye mu matora umuntu yo kwibaza ikibazo kimwe ivyavuye mu matora byoba bihuye n'ishaka ry'umunyagihugu canke bigaragaza intwaro ibandanya isubiza inyuma ibijanye n'intwaro rusangi umuntu yihweje uko ivyavuye mu matora byiyamirijwe kazoza ka politike mu Burundi gasana katazwi neza ni naho duciye dusozerera ikiganiro ku isoko mwariko mugishikirizwa na Danitri Ahiratwumva ndabahisango ku munsi wa gatatu za naho ubutaha
cyari ikiganiro ku isoko.
Inonga dushitusozera no makuru nkabashimiye mwe gumese mutseje yombi ngashimira na bagenzanje umwe wese witiciwe baduturukanije mugire aho mamwe bavumanye n'umuvyanyu n'agahwanye.